Ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Kaze mu kiganiro yaga cyo kuri uyu munsi jewe ndi Alexandre Bizimana akaba na jewe ngiye ukibasomera umugwi w'abahinga b'ivyuma by'amaradiyo bishira hamwe Internews guhera kuri uyu w'Imana bari kuri radio Ngoma ya Amani ya Rusenda uruzinduko rw'uwo mugwi no gushiraho ivyuma bizoza bitanga umuyaga zuba muntu mbere yuko iyo radio yongera gutanga ibiganiro nkuko bisanzwe mu mugambi w'iryo shira hamwe Internews rifashijwe n'ubumwe bw'uburayi Pacific Munezero yaduteguriye byinshi
cyo kwizina nitwa Ndayishimiye Claude ndanezerewe cyane kuba iyo radio subiye kandi gukora kuko ni radio hori dufasha hanini iratwegereye iyo dufite ikibazo dushaka kuvuga turayegera ikibazo kikamenyekana n'ukuri turaryohewe kungene Internews zanye ibyo bikoresho ubu tukagomba tuze turayumva nuko byari byamye n'ukuri twari mu mabaro nangere ahubwo turaryohewe cyane kandi vrema bagumize bayitaho
kuzina nitwa Irakoze Fidele ndashimiye ishyirahamwe Internews kubera yatuzaniye ibikoresho kuri radio y'iwacu Ngoma ya Amani kubera yari maze iminsi idakora ubu turanezerewe cyane kandi Imana ihezagire iyo shyirahamwe Internews.
Tukira mu Rusenda nyene akarere k'ubuvuzi kanundu karakiriye guhera mu karuhuko kindwi heze umugambi w'igihugu ku buzima bw'irondo karijanye n'amagara meza inkuru ya mugenzi wacu Gracia Alenga kubwa Emmanuel Bimenyimana.
Akarere k'ubuvuzi kanundu kifatikanije n'ishyirahamwe rijejwe irondo kagiza mu muryango mu ntara ya Kivu y'ubumanuko batazira umugambi w'igihugu n'ubuvuzi bujanye n'irondoka bifatikanije na Prozan batanguye kuva ku itariki 8 ntwarante kwigisha irondoka ryiza umujyango mu karere k'ubuvuzi kanundu. Izo nyigisho zabaye inzu ku yindi ku misozi itanu Rusenda, Kaboke ya kabiri, Mboko, Nundu na Kabondozi. Umuvuzi mukuru Joseph Matundanya mu karere kanundu asigura impamvu n'akamaro k'ivyo bikogwa mu karere kiwe. Emmanuel Basizire umukozi muri uwo mugambi wa leta n'ubuvuzi n'irondoka ryiza mu mujyango muri Kivu y'umanuko yarasiguye akamaro uwo mugambi n'abakenyezi barashimye uwo mugambi muri rusange. Mumenya yuko izo nyigisho zaheze kuri uwo wa gatandatu itariki 10 ntwarane 2018.
Turangiriza ikiganiro cyacu mu Kamanyora ahishira hamwe ADPAE ku bufashe bw'irindi Alerte Internationale cyatanguye inyigisho zo gutorera umuti amatati ari hagati y'aborozi b'inka n'abarimyi bo mu kiyaya cya Rusizi. Hassan Shabani kubwa Marie-Charles Ninazwe.
Mu ntumbero yo gutorera inyishu ingorane ziri hagati y'abarimyi n'aborozi bo mu kiyaya cya Rusizi na mu kigwati cya Kamanyura, amashyirahamwe ADPAE na Alerte Internationale byaratunganije uruganda rwo guhanahana ibyumviro hagati y'abo barimyi n'aborozi uziyo muri utwo turere. Hari kuri uyu wa gatanu itariki 9 ntwarante umwaka wa 2018 mu Rubirizi. Umushinga ntahe Gabriel Muhumuri yabwiye ikiganiro yaga ko urwo ruganda rutunganijwe mu ntumbero yo kugabanya ingorane ziri hagati y'abaremye n'aborozi bo muri utwo turere. Muri urwo ruganda ku bantu 50 bari bagwitavye, 25 bakaba barabakenyezi. Inyuma y'urwo ruganda imigwi yitiriwe amahoro ikaba yacishingwa. Iyo migwi ikaba ariyo mu turere twa Kamanyura, Rubirizi na Kabunambo. Iyo migwi ikaba yahawe ubasha bwo gutatura amatati yose y'amatongo ari hagati y'abaremye n'aborozi bo muri utwo turere. Nkuko twabimenyeshejwe n'umushinga ntahe ke rutsusa umunyamabanga wa ADPAE mu nkambi y'impunzi yo mu Rusenda Maria Caroline ninahazwe kubwika ikiganiro yaga.
Ani nawo turangirije ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi igikorwa cya Serge Bisimwa ku buhagarikizi bwa Jacques Kahora na Alexandre Bizimana naho ubutaha.